VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki zine y'ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Nkuko rero mubimenyereye, umunsi ni ku munsi wa Mungu, ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Imbere yo gutangura ariko twibutse abanywanyi bacu ya nimero ya WhatsApp bashobora kutwandikira ko no kuduha ivyiyumviro vyabo. Iyo nimero ni 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Ejo ku munsi wa gatandatu, abafasoni bavuye mu mihingo itandukanye bahuriye mu runani rw'ubuzwi ku izina Femme en Action pour le Développement, ni ukuvuga runani rw'abafasoni bagiye hamwe kugira ngo bahanire iterambere. Baratunganije imyerekano yo kwiyamiriza inteko mpuzamakungu z'abapolisi hamwe n'ibigwanisho bavuga ko bihabwa impunzi z'abarundi ziri mu ikampi Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Twakwibutsa ko mu mperazo mu kwezi kw'indwi, inama mpuzamakungu ijeje umutekano yari yasavye ko horungikwa inteko z'abapolisi 2,208 mu Burundi kugira ngo bagenduze ukuntu umutekano wifashe mu kiringo cya mbere cy'umwaka umwe. Yamara Leta y'u Burundi yari yamirije izo nteko, ikaba yavuze ko umutekano mu Burundi uriko uragaruka. Izo nteko rero ngo zitagikenewe. Iyo myerekano yabaye ejo ku munsi wa gatandatu mu ntumbero yo gushyigikira ingingo Leta y'u Burundi yafashe yo guhakana izo nteko. Mbega iyo myerekano izotuma amakungu abona ko inteko zidakenewe? Ubundi butumwa iyo myerekano yari ifise n'ubuhe? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye bamwe mu bafasoni bafashe iya mbere mu gutunganya iyo myerekano. Turi kumwe na Pascal Ziminani, akaba ari umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi, akongera akaba yaranonosoye ibyerekeye iterambere ry'abafasoni. Turi kumwe kandi na Menedor Nibaruta, umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abafasoni Forum National des Femmes, akaba kandi n'umunywanyi w'ishyirahamwe WAP Burundi, no kuvuga Women in Action for Peace in Burundi, ishyirahamwe ry'abafasoni baharanira amahoro mu Burundi. Menedor Nibaruta ahurikiye mugambwe Iprona. Turi kumwe kandi na Louise Mbonimpa, ahurikiye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, nawe nyene akaba ahurikiye mu ishyirahamwe WAP Burundi, ariryo twavuze Women in Action for Peace in Burundi, abafasoni baharanira amahoro. Mwiriwe neza abafasoni mwese, turi kumwe. Mwiriwe, murakomeye?
Ego
turaho, natwe turakomeye. Imbere ko dutangura abafasoni, nashaka ndabumvishe cyane ubwa mbere na mbere inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yerekeye iyo myerekano yabaye ejo ku munsi wa gatandatu. Reka tumutege amatwi.
Turi hagati mu gisagara cya Bujumbura, mu kibanza cyitiriwe ukwikubukira ko Burundi. Abakenyezi bari bitabiriye urugendo, bariko baririmba ururirimbo ruhagize igihugu. Ambasaderi Hoze Ntawe arongoye ihuriro ry'abakenyezi baharanira amahoro, yatubwiye icyatumye bagira urugendo rw'abakenyezi bonyine.
Uyu munsi twashimye kugira ibyihariye abafasoni, kuko twatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi. Tubabwira yuko abakenyezi dufise ijwi, abakenyezi dukeneye kuvuga yuko igihugu cyacu kiri mu mahoro. Ubu tugiye guhagurukira amahoro, tugiye gusengera igihugu cyacu, tugiye kurushirizaho kugira ngo amahoro abandanye atsimbatara.
Imbere yo gushika mu kibanza cyo kwikubukira, abakenyezi babaye ibihumbi bibiri bari babanje guhurira ku cibutso cya ONU kiri muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Bafashe ibarabara ryitiriwe Peuple Murundi, bagenda baravyina no gutamba batamba. Bamwe mu bakenyezi bitavye urugendo bari baje bava hanze y'u Burundi. Uyu mukenyezi w'abana batatu n'umwe muri bo.
Nje va mu gihugu cya Afrika y'Epfo, Johannesburg. Nashimye kuza muri imyerekano kugira ngo nshobore gufasha gushigikira abakenyezi bene wacu
we nicyo gikorwa cyaguvanye muri Afrika y'Epfo
yego me nicyo gikorwa cyanzanye nta kindi kugira ngo nanje nerekane yuko nabari mu makungu twese turashigikiye abari mu Burundi twese turi hamwe turabarundi
ambasadori ntaho hamagarira abandi bakenyezi bahunza Burundi kugaruka bakubaka igihugu cyabibarutse kuva mu mpera z'umwaka uheze hatangura ingendo n'imyerekano byatunganijwe na leta y'u Burundi byo kwiyamiriza inteko mva makungu ribaye rya mbere hatunganya urugendo rugizwe n'abakenyezi gusa abakorani ibujumbura kuri uyu wa gatandatu bari baje bava mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi eroje uri kaneza bujumbura ijo rya Amerika
urakoze eloge reka dutangure kuri we mu fasoni menedor nibaruta murashaka kutubwira niba iyo myerekano yarashoboye gushikira imigambi mwari mwishinze
murakoze cyane nyakubahwa n'umwisha makuru ariko nabanza goma mbanze ndabase nuba intumbero gato nsa n'ubakosora imyerekano intara dosi twari twabihamagaye dosi ariko twari twahamagaye abafasoni bagize igisagara cya Bujumbura ni kuvuga amakaritsiye 13 agize igisagara cya Bujumbura nibyo hariho abakunzi b'u Burundi abakunzi b'umugambi w'amahoro bimye kumvise akamu duteye abanyagisagara hagiye haza umwe ku ntara kugira ngo abibonere mbere harabonetse n'abaje bava hanze kugira ngo nabo nyine bibonere yuko mu gisagara cya Bujumbura yuko amahoro n'umutekano biraye cyo gutuma mbanya rero gutunganya urwo rugendo mu gisagara cya Bujumbura harahitiye ibintu bavuga ko atari byiza bavuga yuko amahoro n'umutekano bisahari nibyo byarahabaye ariko cyane cyane bivuye kuri bene wacu badashaka k'igihugu gishyira imbere bivuye kuri bamwe bamwe ntuvuga abarundikazi bose ariko bamwe bamwe batifuza yuko ibyo gutera imbere twaciye tujya hamwe twese avuye mu migambwe itandukanye yaba iri ku butegetsi yaba itari ku butegetsi yaba n'iyifuje kujya ku butegetsi ariko bikanga twari kumwe n'abashinga amateka batowe abashikiranganji abari mu masosiyete sivile atandukanye abari ku ntonde za migero y'abarundi abari nino mu yindi migambwe itabandanije amatora ariko bifuza gushyigikira amahoro n'umutekano twaciye dufata iya mbere rero nk'abakenyezi kubera tuzi yuko abakenyezi iyo hatari amahoro nta mutekano iyo hatari amahoro nta gitera imbere kandi tukaba tuzi yuko iyo amahoro atahari nicyo tugira ibibazo aho rero abana bacu
madame menedore niba rutamwavuze ikintu gihambaye cyane rwose kivuze ko hariho abarundi bo batashaka iterambere ry'u Burundi ubwo ntimuvuga abarundi bafite ivyumviro bitandukanye na n'ivyumviro by'imigambwe canke bya leta y'u Burundi
ibyo bwo ivyumviro bitandukanye nja mu rugo ruhande jewe nashaka kubwire ubwambere ko ntari umugambwe CNDD-FDD umuntu yifuje ko umushinga amateka nitoje mu ntara ya Gitega ariko sinashoboye gushikirwa nashoboye gushikirwa rero ndarindiriye ndiko nditegura kugira ngo mwaka w'2020 ndashikirwe ni kuvuga yabo ndiko ndavuga nabo nditwari kumwe baciye babona yuko ataco bari buronke ataco bari bushike kubera batiteguye neza muri politiki bakaca bagomba kugira ibikinisho abana bacu bakaca bagomba guhenda gukinisha abarundi n'abarundikazi mu kubangaza ibyo rero je mvuga nti nshigikiye sindi umuganga CNDD-FDD sindi watoweyo ariko turakeneye amahoro n'umutekano kandi tunavire yuko amahoro n'umutekano bihari iyo udashikiye muri politiki iyo utaciwe muri politiki urarondera n'ahandi urarima ukorora hanyuma ukajya ukaryama abana bagakura
reka namwe madame Louise mbonimpa namwe mugira icyo mutubwiye kugereka iyo myerekano murabona ko yashoboye gushikira umugambi yari yishinze
makuru ntanguye gushimira abakenyezi bitabye icyo gikorwa cyo gushigikira amahoro n'umutekano mu bisanzwe iyo myerekano no vuga nti yaragerageje gushikira kubyo twari twiyemeje kuko hanini twashaka ko ijwi ryacu nk'abakenyezi babyarira mu Burundi bavukiye mu Burundi tukaba kazoza kacu tukaziga mu Burundi twagira tuti ese aya makungu avuga ko afatiye ibihano u Burundi ese aya makungu avuga ko arungika inteko amajana 228 mu Burundi boza bakaraba kubwo bagashigikira umukenyezi akarere ibibondo. Ahanini rero warumvise ko twagenda dutera kamo abakenyezi bagenzi bacu bari mu bihugu byo hanze bavuga ko bahunze. Abo rero tukavuga tuti hubwo iyo bakaza bakatubwirira abo banyagihugu abo barundi bahemutse bagashira abana bacu mu mabarabara bakabanywesha ibiyayura mutwe boza bakagaruka nk'abavyeyi tukarira ibibondo tukuba ku Burundi. Ndumwe rero mu bakenyezi baharanira amahoro kandi bavugira ugwaruka nk'umuvyeyi. Rero ndakubwira mumenyesha makuru nta numwe azokwigera yumva mu kanwa k'umurundi kazi nkuko twavuze muri iryo shira hamwe twageze tuti ko twahoze abana bacu akaba ari bo bagowe abana bacu akaba ari ko barafa nta kuntu iyo Union Européenne iyo Nations Unies iyo Africaine eka ndetse na EAC twosokoroka tugatera kamo bakumva ijwi ryacu nk'abavyeyi nabo bakagira ikigongwe ku byo turiko turavuga bakareka gusubiza igihugu cyacu mu ihungu. Igihugu iyo kiri mu nzira ya demokrasi nyakubahwa mumenyesha makuru usanga kenshi abantu batashikiriwe abantu bamenyereye gukamisha ibicanke biriya bacu bavuga ngo nta mahoro ahari. Nibyo rero ahanini nizera ko ijwi ryacu ryashoboye kumvikana ku batari bake.
Madame Pascal Minani muri Canada ariko turazi ko mwafashe ya mbere mu gutunganya namwe bwenyine mu kwifatanya n'abari ko ratunganya iyo myiyerekano ikintu cyo kurwa kugira ngo nabandi bafasoni barahandi mu bindi bihugu bo batabona ikintu cyo kimwe n'abari mu Burundi ikintu cyo kurwa cyangwa ikintu leta mubona yokorana iki kugira ngo abarundi bose bumve ko botekanirwa mu gihe botahuka mu Burundi. Madame Pascazi? Madame Pascazi, mwatwumva? Nibaza ko telefone ya Madame Pascazi itariko irakora neza ntitwumva neza gushika ubu. Reka turamurondera mu kanya ariko reka duhe ijambo mufasoni menedor yishyire kuri icyo kibazo twari tubajije Madame Pascazi. Ikintu nka Leta y'u Burundi yokora kugira ngo abandi bose abarundi kazi kana barundi mu bisanzwe bari hanze bahungiye mu bindi bihugu kugira ngo bumve ko batekaniwe mu gihe botahuka n'iki hari ikintu Leta y'u Burundi yokora muri iki gihe?
Icyo Leta y'u Burundi novuga ngo yokora ndashobora kuvuga nti Leta y'u Burundi yokora ibicanke biriya ariko ndashobora gusanga nayo bayirenganije kuko Leta y'u Burundi ntiyigeze ivuga ngo abantu nibahunge. Nako umenyesha makuru handiko ndakugira gutyo onye hariho abantu benshi kama turiko tuwumviriza muriko muraho umurongo bavuga yuko mu gihugu bicika hari aho usanga nk'ubu unye ntakubeshe ndi ko ntera njya ku kabari k'umuntu umugore wiwe yahunze twe tugiye kwicaraho tugiye kumushorera tugiye kumuteza imbere ariko uwo mugore wiwe yarataye urugo aragenda aho kumufasha gukora kugira ngo barere abana babo neza ahagahariya ngo biracike ine kwa minisi makuru nawe ndakubaze ko nawe mbaze ikibazo uvuga yuko hariho igihungabanya umugore kidahungabanya umugabo ikintu kirondera umuntu mu rugo kirondera umuntu umwe ibyo nashaka kugira yuko bidashoboka ariko nashaka kugira yuko je nohanura mbere abagiye barazi ingene bagiye bagenda tubona hano ingene bakatira abantu imiduga bavuga ati nimugende nimuhunge biracika ejo murapfa cyangwa nashaka ndabasabe yabwire yuko i Burundi amahoro n'umutekano biraye i Burundi baracyasabiranira abageni umutu n'umututsi i Burundi umubyeyi abyaye ubwoko bwo bwose turagira tukamwibakiriza hamwe ahubwo navuga nti niba ibitsinde bo nyine bahinduke mu Burundi baje dufashanye kubaka igihugu cyacu kuko nta kintu na kimwe kizoza kidufasha kivuye inyuma gusumba uko dukeneye kwifasha rero ubwo nti rero ahubwo nibahindukire kujya bifuje kugenda abaho kujya nyine niba afite ikibazo cyo kuza bavuge bati twifuza kuza ariko turabuze itikire kuza ngaho onye niho nshaka mvuga nti Leta y'u Burundi niterere ukungene bahindukira nayo handi atoyo yabirukanye sinwe bagenda uza n'umuntu utirukanye ariko bashimye kuza niba tubyeye yuko ikibi cy'ukugwa ikibintu guherayo ariko wifuje kuza avuge tumufashe ariko bahinduke n'ibyo cyacu Burundi
cyubakira hamwe. Madame Menedor tukiri kuri mwebwe nyine ariko ntimushaka kutubwira ko abantu bose bahunze ari uko babwiwe ibihuha hariho imvo nyakuri zatumye bahunga akanya gato
izo mvo imvo ngira ngo mwizukuru kambira izo mvo kuko nta iwo mbera kereka zingira izo mvo je ntazo mbona
leka tuhe njambo mu fasoni paskazi minani mukanya yari yauze nawe nyene atubwire turazi ko muri mu Canada ariko mwarafashe eka mwaragi imbere cyane gose mu gutunganya iyo myerekano nashaka mutubwire niba mubona ko yashitse ku mugambi yishinze eka n'ikintu cokorwa kugira ngo abantu bose bumve ko ivyo vyumviro vyanyu bumve ko nabo batekaniwe mu gihe botahuka mu Burundi madame paskazi
jewe icyo nashimye muri iyo myerekano nuko abakenyezi bibujumbura bari exprimye bavuga icyo biyumvira hama n'abandi bava mu maprovinsi mu Burundi nabo baraza barabafasha ndetse nk'uyo mukenyezi yavuye muri Afrique du Sud nabo bumva ko ikintu cari kimuri ku mutima nabaza gufashanya n'abandi biboneka yuko abakenyezi b'abarundi kazi ubahagurukiye umutekano amahoro n'igihugu cyabo kubera ineza n'amahoro n'umutekano w'u Burundi. Urumva rero kugira ngo tuvuge yuko baba bageze kuri objectif yabo nje mbona nkaho umengo ni intanguro turacyari ku ntango yo kuvuga tuti dushaka amahoro mugabo ntidushaka abasirikare bazova hanze ngo baje kuturabira amahoro kuko u Burundi bufise abagabo n'abakenyezi bari mu gisoda abari mu gipolisi n'abandi banyagihugu batari mu gisoda n'abatari mu gipolisi bari karifiye kugira ngo bacungere umutekano w'u Burundi. U Burundi bufise abarundi babukunda ntidukeneye iyi resolution ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies isaba yuko hari abanyamahanga bazaza kuducungera umutekano kuko ya amateka yerekana mu bihugu bitandukanye aho abo basirikare bavuye hanze baja bahava bononye abakobwa bakabatwara mu busambanyi bakonona abana abatagiye muri ibyo byo gutwara abakobwa mu busambanyi no konona abana usanga bagiye mu nyungu zo kugira ngo bafashe opposition ifate ubutegetsi ku nguvu bidaciye mu matora y'abanyagihugu amateka yerekana yuko
aho muriko muvuga muriko mufatira mu kivunga ariko
ndimo ndafatira mu kivunge mugabo turabye origine ya crise y'u Burundi ni crise iri mu Barundi mugabo amakungu menshi afisemo inyungu kandi amakungu menshi yarerekanye aho ahagaze amakungu menshi ntashigikiye ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu urumva rero kugira ngo amakungu nkayo si je peux être précise nka France itigeze ihisha position yayo muri crise y'u Burundi kugira ngo abariyo ije imbere muri Conseil de Sécurité des Nations Unies ipropose koherereza abasirikare bavuye hanze mwese murabyumva yuko si kuneza y'abarundi ni kuneza y'ayo makungu
mukanya gatoyi madame Paskazi muri ibaza ko iyo myerekano izotuma rero inteko eka amakungu abona ko inteko zidakenewe kurungikwa mu Burundi
bizoterwa n'ingene abakenyezi bazobyifatamo iyo manifestation yari ya mbere ubu harageze yuko babandanya n'izindi harageze yuko bahaguruka babandanye nibibe manifestation nibibe imyerekano y'umunsi umwe ngo tubagenda abantu mehoya nibahaguruke kuko abakenyezi tugomba kwibuka yuko ni 52% ku ijana mu Barundi donc bari plus que la majorité y'igihugu turiko turarwanirira nibahaguruke babandanye nibibe manifestation imwe zi manifestation zibandanya ubufaransa bumenye ko abakenyezi bahagurutse bavuze bati nimureke kuza kutuvogera Conseil ya Sécurité ya Nations Unies imenye yuko abarundi kazi 52% y'abarundi bahagurutse bavuze bati nimutureke turabarundi ingorane ni hagati yacu tuzumvikana ahubwo mufite icyo mudufasha nimudufashe gutahukana abo bene wacu bahunze baze twubaka igihugu hamwe
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Jean-Marie Mwiriwe neza?
Mwiriwe bwana mumenyesha makuru.
Mwiriwe neza murafite ikibazo murafite cyumviro?
Ba, ngoma inherere gatoyi.
Yego.
Hanyuma ufatiye muri rusange mu byerekeye iki gihugu cyacu.
Mhm.
Rena ratengurutse cyane kumva abafasoni bavuye hasi. Akavuga yuko bashaka amahoro. cyo ni kiza cyane kandi ntawe reka gukenguruka ari murundi akunda igihutiyo mugabo rero icyambakiye nirangaje bakoresheje rangaje bakoresheje yatekwa abantu benshi uti kubera iki mumenye cy'amakuru iyo mbaze uko nyibona ari kubivuga neza
uduga ku ijambo nivyo uri kora bivuga neza
ego iyo uriko uravuga uti umuntu yo mpanura nkuko no bamfite umubanye kamana ati iyi nzira uri kuracamo sinziza cyangaha ukatumubwira uti singa gukeneye mu rugi wanje singa gukeneye kumbwira ikintu na kimwe imbona neza ayo mahoro azo ari karabandegwa ukumwe na mezi turazi neza n'abapasoni bari kwavuga nta numwe ndi muri bo ndi umunyagihugu w'inyarutsi ari wo hakurya ngira ngo sinzi ni Bujumbura ntaho ndi mwanya nshobora kumubwira yuko ibintu biriko biraba mu gihugu turabibona abantu barapfa abantu barafungwa abantu barashonje abantu barabuzwa gushora utwaba umumbibe ubwiye bakakwica ubwiye bakagira n'ibintu uno munsi tudashobora kwiyumvira yuko mu gihugu cyacu hari abantu bari kuja mu ibarabara bihakana ibyo nyene gusa yuko twategerezwa iyo liberté tutare tutegerezwa kuyironka mu gihugu cyacu kuko kujya bavuga ko igihugu cikukiye niko twategerezwa kugira ibyo dushaka byiza bitari bibi nayo cyacu tukigenga koko bikaboneka ko twige dufata ko tujya guhakana abantu bajya kuduha impanuro nziza baduha ifashanyo baduhanura ubu dushobora guteganya igihugu cyacu ibyo rero n'ukuri ibyo nk'umunyagihugu ibyo ngiye kubyemera nk'uko abyumva simbona ugukunda Burundi uko aho tuba bugeze murakoze
eh murakoze Jean Marie Ricardo he jambo umufasoli menedor nibaruta a gire ico avuze ku cyumvira mushikirije
ego murakoze namwe
madame menedor
murakoze cyane ico no kwishura uwo mushinga ntahe Jean Marie avuze ati nyabona mwari kugenda uvuga yuko ngira ngo ico tuma tujya tukaryama nimba ntaba nkihenze akavuga ati ubukene burugarije igihugu mbona neza yuko uwo mpagaze ku zo nteko zidashika amajana atatu zigomba kuza mu Burundi niyatubwire neza yuko mbega izo nteko zoba zije gushinga amasosiyete ayahe kugira ngo uwo jama aravuga yuko hari inzara kugira ngo iyo nzara ihere kugira ngo ubutunzi bwiyongere nibyo ngo mandiko ndavuga nti nibyo aho babiri bari imwe cyangwa batatu bari imwe sico kibona hari n'abantu cumi je mvuga nti aho turi turiko turakora byiza tuza turakora ibitega by'iterambere ibyo rero nibyo bizotuma kwajya tukaryama kwaguhinda ya nzara n'inyota bigahera mu gihugu kubaka amabarabara tubona yuko abasoda amadashika amajana atatu ariyo kuza kudufasha kubaka amabarabara nashake mvuge mbega none aho binakora mu minsi makuru jenda avuga ati nakagaheraga y'i Burundi abasoda badashika amajana atatu dufise abasoda benshi cyane abasoda biriza baraja kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu muri aka gace avuga yuko baduha abasoda badashika amajana atatu jenda mvuga nti co ni kijiyo abo bantu bagumeyo hanyuma natwe tuyerugamize hanyuma baravuga bati abo basoda n'abaza baba baje gucungera hariho abantu b'inkeza bariko barapfa mbega none ni kwa mujenarizi ushaka kutubwira yuko mu gihugu cy'u Burundi kigizwe n'ubwoko butarenga abantu magana atatu mbega abantu magana atatu boza gufasha iki abantu ushaka ndakubwire yuko ubwoko bwose abakenyezi ntituzorosha tubyemera n'iyo leta y'u Burundi yofata ibintu kibibaze ntitwobera nk'uko leta tugize igihugu leta tugenda hajya kibuga cy'indege tuti ntibatibuka ntibatugwa ko icyo bakimenye bakimenyera ntituzorosha tubyemera kuko twarabitiwe twarabibonye hageze kuza abasawuda niko bamenyesha amakuru ubu dufite abana batagira ubwoko ivyo bavuga ariko mu Burundi hari ubwoko butatu abafite abatutsi n'abatwa turafite abandi bantu b'ubwoko tutazi iyo baje bapfa turafite abandi bantu babyawe n'abasawuda ntibarigira icyo rero igitumye ikora mu jisho kabiri ni kizotubira icyo bakimenye bakimenyere ishyirahamwe mpuzamakungu imenye imenyere yuko tutazoroka tubyemera nk'abarundikazi
egome madame Louise Mbonimpa mu gihe hoba hariho yandi mashyirahamwe y'abafasoni cyangwa abandi bafasoni bo bashaka kugira imyerekano yo kwiyamiriza nka bimwe Jean Claude avuze iby'ubwicanyi cyanke umutekano inzara abo bafasoni nabo nyine buhabwa uburenganzira bwo kugira imyerekano nk'uko mubibona
abo bafasoni
abapfasoni jewe hamwe basavye bati tugira tuje mu barabara twiyamirize ibyo by'inzara twobabwira tuti ahubwo ngo tubaha amasuka tubereke aho turima tuduze ikivi kugira ngo iyo nzara tuyigwanye kuko hamwe boja mu barabara ngo hari inzara mu Burundi nibaza ko abo basirikare bavuga amajana 220 nabandi atamafaranga bazoba baje bazaniye abo bantu bose aba ngo inzara irateye mu Burundi mureka tuje mu barabara nyakuba mumenyesha makuru umurundi wese hari no murundi kazi barazi ibyamye bidutunze barazi ibitubeshejeho mu gihe rero ahubwo no vuga ndi aba bantu bafatiye amaboko igihugu mu mugongo bakagifatira amaboko imugongo nibo bari ko basubiza inyuma uwo mukenyezi nibo twohagurukira ahubwo tukavuga tuti mwebwe muri ko muvuga ngo mu Burundi hagira habe genocide ngibiki nibiki ngiho nyabwoko abo nibo hubwo twohagarara mu barabara twiyamiriza kuko nibo bari ko batuma inzara itera mu Burundi nibo bari ko batuma amabi yose ariko arakogwa akoregwaho kucerekeye nyakuba wa mumenyesha makuru ibyo byo kuvuga ngo abantu ngo bari ko barapfa ahana hariya urya mushinga ntahe Jamari nuko atavuze neza ahatumbereye ndi umwe mu bamaze iminsi bagendera amakomine menshi mu gihugu cy'u Burundi uretse ibyabaye aha mu gisagara cya Bujumbura n'amakomine amwamwe yo mu ntara ya Bururi aho nsanzwe mvuka nta hantu na hamwe mu Burundi twovuga tuti harabaye ikintu kibi uretse aba bana bagiye mu ibarabara bari kubavuga ngo biyamirize ikiringo kandi ico kiringo muri constitution byari byanditse neza nabaje kubisoma bakabisoma kutariko nibyo rero nyakubaha mumenyesha makuru je wabo bakenyezi bahagurutse bakavuga ngo bagira baje mu ibarabara ngo kubera inzara ngo kubera ibicanke biriya no babwira nti ahubwo nibaze tuje kukivi dutora amasuka turime murakoze
reka duhe n'ijambo wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Claude muri beneza murafite kibazo murafite cyumviro murafite
ni cyumviro nashaka gushikiriza
yego
haro
eduga ku ijambo turakumva
yego kugira ikijya myerekano y'abo bamama bagize ejo genda bihintombero ya politike kuko basa nuko abamama bari bigamye umugambi uri ku butegetsi numva ibyo bavuze bari kwavuga ko biyamirije ibyiranga mpuzamahanga bari abapolisi baroni baza mu Burundi ahubwo je mbona yuko bari botegezwa kuza ku abavuga ko ata ahubwo bari kwiyamiriza ahubwo abapolisi n'abasirikare bari kubarahohotera abantu mu makaritie birirwa barasaka abantu babafata mbe no baza ba mama bakatangura mumenyesha makuru wa kimwe kuri wacu iyo yarihe ko bavuga ko atangura n'iziko zeba mu Burundi ari he anabandi bari kubarafatwa hijya yeje neje bari kubarafatwa mu makaritie za Musaga hehe ngo nta mongo mwumva ngo hari umutekano ahubwo bari bakwiye kuza ijya myerekano yejeje nari ntayo nashyigikiye nayigaye kuko byumvikana ko ari abantu benshi bari ku butegetsi bw'igihugu muri CNDD mbe hamwe hoho huboneka abandi baza ko bavuga bati twebwe turashyigikiye izo ngabo mpuzamahanga zoza wibaza ko bo bemerera ntibashobora kubemerera na gato ni ibintu bitangwa bizi mu Burundi ibyo rero nibaza ko vraiment abarundi twovugishanya ukuri kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi nayo kugira ngo ntangwane zikoze mu gihugu ngo n'umutekano mu gisagara cya Bujumbura uyu menshi amakuru yanyurijwe muramvya simuramvya
ego medeka duhe ijambo bamwe muri aba bafasoni bagira icyo bavuze ku cyumviro mushikirije madame Pascal Zimanane amakenga y'umushinga ntahe Claude muyavuga kwiki madame Pascal Zimanane nibaza ko telefone ya Pascal Zimanane naho nyene itifashe neza gato ireka duhe ijambo madame Menedore nibaruta mutubwire mugire cyo mvuze ku cimvira cyashikirijwe na Claude ayo makenga yiwe muyavuga ku iki
murasaze cyane ko amenyesha makuru amakenga umuntu amakenga aragenda na umuntu ne kwamenyesha makuru hariho umuntu icera kigira yemera yuko cera akakomeza yuko cirabura ariko aravuga yuko mu makarite cyagara cha Bujumbura hariho abantu bafatwa hariho abantu bafungwa je no vuga nti ikinyoma cyambaye ubusa nako amenyesha makuru ibihugu byose kwisi nzima biragira amategeko abigenga biragira ubusho sinakubwira yuko ubusho bwubatse mu gihugu cy'u Burundi gusa ubusho bwubatse mu bihugu bigize isi byose nukuvuga iki ugize ikosa akarihanirwa cyangwa akarihanurirwa nico gituma haba amategeko akavuga bati wowe wagize ikosa ringana gutya reka utange amande y'igihumbi cyangwa ibihumbi icumi wowe wagize ikosa ringana gutya reka utanga upfungwe umunyoro w'amezi abiri cyangwa imwe y'imyaka itanu ibyo mu isi nzima birahari sinavuga yuko ubusho atabantu barimo abantu barimwo abantu bankemwo abantu kandi bazogumamo kuko amakosa arakogwa kandi umuntu aba ari umuntu nyene icyo dusaba bihari kugira ngo bahanuwe tukuvuga yuko nasho mvuga yuko leta y'u Burundi umuntu yogera kugenda ikosa umuntu yagenda kugariza abantu bariko babikorera umuntu yaje kugariza ububari kubatera amabuye no gusaba gutera ginande n'ibindi kuko cyamuretse cyo mvuga nti ntiyabafatiye hanyuma babahanure hanyuma utagize ikosa ntafatwe ariko niko ndahubwira kuri yuko ibyo ariko aravuga nti nyuma cyangwa y'ubusa amakarite tuyafite nk'abavukanyi tuyafisemwo ababanyi tuyafisemwo inshuti tuyafise nk'abagenzi nta muntu ariko arahohotera uwundi muntu nta muntu ari kwikwima y'uwundi kubera ubwoko ibyo ni ukuri kose nta bihari ntabyo tubona jewe nserukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rigizwe n'abagore 15 ku mutumba igihugu cy'u Burundi kigizwe n'amakomine 129 imitumba 3 n'amajana 3 na bingahe hafi 35 ni ukuvuga yuko aho duhafite ko abantu 15 ni ukuvuga baraduhinduye baravuga bati mwaka yafashe imbere niyo yafatiye iki yafashe kubera igikosi n'ibindi ibyo rero nkunda kubwira gutyo onye ni ukuvuga ntari keka mu kiza akajavuga ati reka ngira amakosa ngende nkore ahantu grenade ngende ndayiterere mu bantu bace banduke ibyo nabo nduko bidashoboka ni ukuvuga rero abantu bafate imwe nabo n'abantu batera desordre mu gihugu cy'u Burundi
ego madame Pascal Ziminani ndabona ko telefone yanyu yari yagoranye mu kanya twababuze sinzi ko mwumvise icyimvuro cyashikijwe na Jean Claude ariko muri rusange avuga ko imyerekano atayishimye kwera ifite intumbero ya politique akaba yavuze eka umutekano muke uri mu Burundi eka n'abamenyesha makuru baguma banyuruzwa hari ikintu mufite mwishura amakenga y'umushinga ntahe Claude
kwishura umushinga ntahe Claude nuko namubarira yuko nta politiki iri muri manifestation yabaye ejo ibyo kuvuga ngo n'abakenyezi bashigikiye ubutegetsi ni ingorane iri mu bantu badashigikira ubutegetsi jewe ntabwo ndi mu mugambwe CNDD-FDD Madame Menedore ari muri parti ya Iprona kandi ni vice presidente wa Forum National des Femmes. N'umukenyezi yatowe aserukira abandi bakenyezi kandi ari mu mugambwe wa Iprona. Ibishaka kuvuga yuko ntari mu mugambwe wavuye ku butegetsi. Naje ubwanje Pascal Ziminani sindi mu mugambwe uri ku butegetsi. Madame Louise ari mu mugambwe wavuye ku butegetsi. Nkuko presidente wa Association yagize inyekanejo yabivuze uyu mugabo w'abakenyezi ni umugabo w'abakenyezi urimo abahutukazi abatutsikazi abatwakazi abari muri Prona abari muri CNDD abari muri FNL na twebwe turi muri societe civile ntitwageze imyerekano kugira ngo tuvugire umugambi uri ku butegetsi nta naho bihuriye twebwe turiko turarwanira igihugu cacu nk'abakenyezi tuzi ko amakungu arinze yohereza abasoda bavuye hanze ntibaza ku neza y'abanyagihugu ntibazoba baje ku neza y'abarundi icyo nicyo kintu abarundi bagombye kumenya barabe histoire y'ibindi bihugu aho byaciye igihe cyose amakungu yinjira yarinjira agasiga akajagari agasiga igihugu gikimeze nka desert aho abantu basigara babaho mu mubabaro gusumba uko bari basanzwe babaho mbere urumva rero zinashaka damuhumuriza nta politiki twagize turiko turarwanira igihugu twaratangiye kurwanira igihugu kandi ntituzohagarika tuzobandanya tukigwanira kuko n'u Burundi bwacu turi 52% mu Barundi urumva turi presque la majorité y'abarundi nahaca abakenyezi twarahagurutse ntituzicara tuzobandanya turwanira igihugu cacu nta politike turimo turi mu rugamba rwo kurwanirira u Burundi nk'abarundi kazi
tubibutse inshuti mwese komunika mu bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Eric mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
eko
duga ku jambo
mbarita wa faso ni
yego
uja munyamakuru wo mu kinyamakuru wacu
mhm
batugiye yagiye Kanyi watukire kwa tuti nye kano yuku murondeta. Murakoze kwa.
Murakoze Erika reka dutangwe kwa mufaso ni menedore ni baruta. Umenye nshabakuru ikinyamakuru iwacu yazimiye muzo kora miyere kano yuku murondeza. Menedor.
Mwishindamu kudeku wata mvuga ni. Nuhu unyene Jean-Claude na unyene. Arashobora unyene kuja. Nyashate hariho benshi bagiye badasebeye hariho benshi bagiye batatubwiye iyo bomenyesha makuru atubwira ati yawe mafasoni ndiko ndahigwa ndiko ndacuga ufundi na buhoro akatubwira aho twari kubimenya uwitwa dufatira ngo dushinge intare yuko dufate umuntu wese twagiye yagiye dufate umuntu wese tutadimye yaba dufate umuntu atadusengeye atadusebeye uduce tuvuga ngo tugiye kumurondera ahubwo nawe nyene yoshaka n'ubu nyene yovuga ati reka ndi telefone reka nunguze nze muri 10 naho mba munze mu yindi hanyuma abarundi tujye kurondera abantu byo ariko yadusamaze ndamwemereye yuko abafasoni tujye kurondera uwo muntu tutagiye yagiye atadusebe ashobora kumwe na code ubu nyene abo bantu rero turabazi abantu bakora imikenyero myinshi bakora ibintu byinshi mu gusambura cyo tuvuga duti umuntu rero shanye yijya yeje atovuga ati ubutegetsi buriko buranyiruka inyuma aravuga ati aza dusezera ati ndagiye ndibitundahuje kuko ndime natuko nuko 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 mugabo tutabizaho naho twoba turiko turamuhenda
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munyu wanyu iradio ijwi rya Amerika Renova miriwe neza
miriwe
murafite kibazo murafite cyumviro
mwererano
yego
Ngena kwa mashirika ya wapaso ni kumugambi mwiza wa shikirize. Kuchi mkashiza wa shikirize. Yuko nabo bibaraba zige kuchabo mutekano. Nyono suange. Natuwe vikire hiru. Aba shinga nae. Igeo nivogi kene ya shinga nae na wapaso ni wagizuru nani rumwe kwa mahoro. Kuko triveshi dikundi gyo kuchacho. Nuna arunana wandibarundi vene wacho. Watari ita mugambi kuhuta kuko. Igeo kuni ichabo kuko. Imera ni imperuka igihugu nico bazora gabana babo na buze ku rubabo dukwire kugikunda no kugikorera no kuyamiriza bose baba bakivuga nabi mu makungu aba no baha mu gihugu kuko nana hanora n'abandi babona umuntu yashikirije icyiyumvira ku gihugu ciwe kereke ya mahoro yuko abari burikire mu mugambo uri ku butegetsi namba na gato kuko tweze nitwo mu mugambo uri ku butegetsi ariko igihugu cyacu nimaga tugikunde kandi tubone kari cyacu tudikorera twiyamirize ubu se yobaje atashakugira neza kuko abazungu bamaze tumaze kwemera bakaza mu gihugu nibo baje kutugirira neza kuko nta neza badukunda twebwe ubwacu twebwe turikundaniye abo bo tutasangiye n'ibihugu nta no kubona dukunda rero turabiyamirije twese abagabo n'abashinga nayo tuzogira urunani kugira umwaka nazoronka ahamenera mwakoze
murakoze Renova reka duhe ijambo madame Louise Monimpa ku cyumviro cya Renova mu kanya gatoya Madame Louise
Eko arakoze kutiyumviro cyiza Renova atanze uko nyakuba wa mumenyesha makuru n'ukuri ngira ngo aho abo bapolisi bagiye barungikwa mwarabonye ko ataneza bazanye kandi aho barungika habara ahantu igihugu kiri mu ntambara ikomeye none twebwe mu gihugu cy'u Burundi nyakubaho nawe we mumenyesha makuru birazye uko ibintu byagenze iyo byatandurutse biva ku kintu bise manda none twohererezwe abo bantu natwe tubona ko atacize bazotuzanira mu bibondo byacu n'ukuri turasabye turateye akamo nibahirahire ngo badusamburire igihugu cyacu nibahirahire ngo barungike izo nteko mvamakungu dakoze
murakoze madame Pascazi Milani hari nikindi cimvuye cashikijwe n'abari koragira imyerekano cyiyamiriza umugambi wo ku himyemenyerezo igisekare impunzi z'abarundi ziri mu makampi izo n'ibintu mwibaza ko bibandanya muri iki gihe
sinzi namba byo babibandanya mugabo enquete zakozwe muri kahise zerekanye uko ari ibintu byabaye kandi abo bene wacu bashizwe muri iyo formation y'igisoda gushikana ubu ntibarataha n'abarundi nkatwa uburundi no bwabo twebwe nk'abakenyezi turasaba yuko bataha
batahe baze basubire mu mashuri abari ku mashuri abarima basubire mu mirima barime abari bafise ubuzi basubire ku maposte bahora bokipa bakora akazi batahe ntibashukwe kuko igisoda rebellion ntabwo ari ikintu cyo gukinisha ujamo ukomeye mugabo ntubuzi yuko uzovayo ukomeye kandi ntubunazi yuko iyo ntambara giye gushoza gusoza uzoyitsinda kuko abarundi bafise uburundi ufise abarundi n'abarundi kazi bahagurutse kurwanira nibyo mbandanya subiramo nta muntu numwe azatera uburundi ngo afate igihugu cy'u Burundi kuko uburundi ni ubwa barundi abari hanze n'abari mu gihugu urumva rero abo bari hanze namba baragiye muri formation z'igisoda byarabaye mugabo harageze yuko batahuka harageze yuko bagaruka mu Burundi niko kari na kamwe mukamo aba manifestation yejo yasaba n'ukugira ngo ibyo kubafoma mu gisoda bihagarike hama baze mu Burundi twubaka Burundi twese nk'abarundi
tubibutse inshuti mwese komunika mu rabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Jean de Dieu Mirweneza
ego niriwe neza ndabaramukije namwebwe
mwiriwe neza murakomeye
ego hanyuma ego ndafise akabazo nagira nashaka kubaza abo babyeyi
ego
ego ejo kweri baramye mu myerekano aha mu gisaka cya Bujumbura kandi byukuri bigaragara biboneka mu ngo bari ko baratumbitswe kandi bavuga ko bari ko baraharanira amahoro ngaha mu Burundi ariko jewe kweri ntabwo byanshimishije uko jewe ejo barambuje iyo nari kondaza nariko nari nzaranye mu kanyosha ngiye kwishure ni kuvuga bacha barutangira sinashura gushika kwishure none ivyo byavuye guko kubona barahagaritse abanyagi ko bari ko barabandanya mu mirimo yabo ko ejo hariho abari ko barabaja ku mirimo yabo mugabo itabaye ikibandanye none ivyo byavuye guko kane bari ko baraharanira amahoro wumva ayo mahoro barayahaye abene igihugu cyangwa nibo bari ko barayarondera
murakoze Jean de Dieu reka duhe ijambo madame Menedore Nibaruta kuri ico kibazo cyane mvuga ko iyo myerekano yatumye mutitegeye mvyago muje mabanga mwarimu
murakoze cyane kumba duco kibazo jewe umushinzi kari umushinga ntaye nuko mugavuze yuko ngira ngo yaragiye ku ishuri je novuga nti nimba dukuri baramutegera bavuga bati Jean de Dieu ntuzi ku ishuri je novuga nti uwagize ibyo bintu yakoze amakosa cyane kuko ndabyateye ko turabwira urugendo nahavuze yuko yaje ava muri kaje ya Kanyosha ntabwo byasari cyane naho turi ko tubaje naho turi ko turava ni kuvuga yuko rero nimba byarabaye niyo mvuga nti uwagize ikosa ahanwe aba uwo muri CNDD-FDD aba umupolisi aba umusirikare aba umunyagihugu wese agize ikosa nimba uwo mwana baramuje kujya ku ishuri twebwe dukeneye yuko abana bashobora ku ishuri ahubwo tubahamagarira kujya ku ishuri je novuga nti ni umuntu yagize ikosa nk'uyo aba atwaye tumuzi akaba amuzi natwe tuje tumushikiriza ubutungane ugakora icyo cyateza gukora ni kuvuga ngo tujye turuza abantu ntibabaganye imirimo yabo twari dufite inzira ducamo twari dufite n'iyo bacamo ibikorwa byari ko bigenda neza cyane abariko baraduga rwo bariko baraduga abariko baramanuka bariko baramanuka nimba byarabaye nashaka ndambwiye nti pore nta kundi mugabo uwabigize yaba yagize ikosa twebwe ababyeyi ukurikira gushigikira amahoro nashaka ndambwiye n'uwavuze yuko twari kurondera amahoro ntitwari kurondera amahoro kuko amahoro arahari twari ko turayashigikira urumva rero iwo yaramuje umuhungu kujya ku ishuri yaragize amakosa cyane yaba tumuzi nimba nawe nyine namuzi yoca mudushikiriza hanyuma natwe tukitwara ubutungane bwa bwarabugiye mu kujya ku ishuri murakoze
murakoze reka duhe n'ijambo madame Louise Mbonimpa nawe nyine atubwire murumvise hariho abaterakamo bakavuga ko harimwo utunenge muri iyo myerekano ikintu mwogira mu gihe mwogira indi myerekano kugira ngo nk'abarundi n'abarundikazi bose nabo nyine bayimvemo ni ikihe nko muri kazoza madame Louise Mbonimpa
yashikiye uwo munyeshure sibyiza kuko ndazi neza yuko no mu gihe tuzi ko ku munsi wa gatandatu ari umunsi wahariwe ibikorwa rusange iyo werekanye ko uri umunyeshure uri kuraja ku ishure baraguha uburenganzira ukarengana iyo werekanye ko uri uwo nko mu ishengero risenga ku munsi wa gatandatu ndabizi baraguha uburenganzira ukarengana naho ibikorwa rusange ibyo babihari muri kazoza rero nibaza ko nkuko byari rya mbere nkuko mwabyumvise bwa rugendo dutunganije ubwa mbere bwo gushigikira amahoro muri kazoza tuzogenda dukosora ibintu nk'ibyo dukorana hanini n'abajejwe umutekano kugira ngo ntiyagire umuntu uyu cankuriya afatigwa tuvuge afatigwa amaboko mugongo kuco yaragiye gukora mu gikiranguke kandi atari umwe muri abo bateguye ubwo rugendo tuzogenda rero tubihindura ni nkuko bishobotse mu minsi iza dushobora kuvuga tuti ubu rero turaretse kugirira mu gisagara cha Bujumbura turagiye mu yindi ntara ari Gitega ari Bururi ari Makamba ari Ngozi canka handi murakoze
murakoze reka duhi jambo munyu wa radio y'ishuri ya America Leon miriwe neza
ba sinzi ko namwe munyumva
turakumva duga ku ijambo ikibazo icyumviro
jewe ikibazo nagomba kubaza uwo mudamu ahubwo je nagomba guserura kababa cyane ko akanta umunezero ntibyari bibujijwe ariko kugira ngo arakumubaza ego nk'umukenyezi bazi yuko ari ababyeyi bakabonana nk'uko igihugu kifate ubu none hari bwagere yuko bo ntabwo barya mu barabara ngo bariko bariyamiriza ikinaka bataramwe n'ibyo bitere bitera bijya kwetu bona yuko nkunda abo bakenyezi bo abarihuse kandi tuzi yuko ari abamama ababyeyi bacu kuko twebwe nk'urwaruka turi ko tubabona ibintu bihindagurikaga mu gihugu cyacu icyo gituma twagomba kubasaba yuko mbere yo kuza barakora ikintu naho koba naho boba ari abanyamugambwe nicyo kuri umunyamugambwe n'ibihugije mugabo kubona igihugu kitunganijwe nk'ibintu bihugije yuko havuga ati ibi bintu birakwiye gukosorwa niko naho babiyamirije inteko yuko twanabibonye isame giheze byari bikwiye yuko bo ababyeyi bajya bamama barya kwiye kubigiramo nacyo gituma twashaka kubasaba nk'urwaruka ubu babanza bakaza bararindira guserura ibyo byumviro byabo cyangwa kakabaro kabona kuko zijya nteko bafite ukuntu bazizaba abazisabye bafite ukuntu bazifite ku yindi nyungu abaganga nabo nyine bafite ku yindi nyungu ubwabo babyeyi nk'uko twari tukibizeye bari bakwiye kubanza kubireka
murakoze Leon madame Pascal Zimani fasoni bari huse mu kugira iyo myerekano
fasoni ntibihuse ahubwo je navuga yuko banatebye baratebye kuko conseil de sécurité de nations unies yatangiye guproposa koherereza izo nteko guhera muri 2015 urumva ubu turi muri 2016 babandanya baproposa ni sinavuga ngo abakenyezi barihuse oya ahubwo kuri jewe baratebye muri 2015 niho abakenyezi bari bakwiye guhaguruka bagaca bavuga bati nta nteko dukeneye ziva hanze dushise abarundi barwanira uburundi tuzumvikana nk'abarundi twicare hamwe ikibazo dufite tugitorera umuti ntidukeneye abantu bava hanze kuri jewe rero ntibihuse ahubwo baracerewe mugabo ko bacerewe mugabo tukaba duhagurutse tuzobandanya nagomba mbwira urwo rwaruka ahubwo nirudushigikire kuko Burundi no bwacu twese nubwo abakenyezi nubwo abagabo nubwo abashingantahe nubwo rwaruka nitwanyarutse twaracerewe mugabo twahagurutse kandi ntituzongera kwicara
madame Menedor nibaruta kuri ico kibazo nyene cashikirijwe na umushingantahe Leon
cyane cyangwa numva umushingantahe n'ubuntwengeje asa n'uwovuga ati ndabona umuriro hari yuri kurafumba umugabo igenze ntiza gusharimbira ikintu ucamirira kure ahubwo twarihanganye kuko abo bari kwadukenya ko bya politiki twarabonye mwaka w'2010 twaratoye abantu turabatora kugira ngo baduserukire n'abatora mu bashinga amateka hanyuma bukeye baragenda barahunga kubera bavuga bati twibwe ure barahindiye yuko batibwe kandi barabuze amajwi wo kuyarondera nashimira yuko n'ubundi turi mu 2016 utoje no mu 2019 baje barirukanga bati barondera amajwi mu 2020 ntibikunda ntibaza barababonye rero bavuga nti ahubwo ndaje kudushamara bakine politiki ariko rero kuyidukinirako wavuze yuko twihuse nyora tutihuse ahubwo twari twaragerageje kurindira turarabiye bijya niyo bita uwe twarabibonye ni ukuvuga yuko isobwa tuti umwana wacu reka ize kumwigizayo yamaze guhinira mu makara ahubwo ayo makara tuyabonye tuzoyigizayo hakiri kare umwana atarana yegera ni ukuvuga yuko rero ibyo ariko aravuga bidafashe
namwe madame Louise Mbonimpa kuri icyo kibazo nyine cya Leon mu kanya gatoya cyane rwose madame Louise
ikome navuga ahubwo ko twacerewe rwose byaratugoye twaracerewe ahubwo nibaza abakenyezi duhaguruke
umwanya twataye tuwurihe twi novuga nti twiratrape tugarure umwanya twataye mu kwiyamiriza izo nteko n'abavuga ko mu Burundi hagira habe genocide.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Eric Milioneza.
Milioneza
muraho turaho turakomeye ikibazo icyumviro
ukiyumviro ariyo n'ikibazo
yego
ashaka kubaza abadamu
nduga ku ijambo
urabona kigo za mu Burundi abatashigikiye abategekiye kigo cyo kugoza bayemera kugira yemirekane no nibyo byo babita kubi ama kigira kabiri ariko abantu bose bagirirekane ndabwo abantu bategekiye ubutegetsi niyo bemerera gusa bebe natwe dufite aho tuvugira turabona aho tuvugiye mwumva rero mu Burundi natwe kuvuga yuko amahoro n'umutekano bihariwe nyine ibyo bari bitubwiriye ko bemera ko abantu barengana ngo baca aho bari barabirukana bakabigiza kure nabo nyine barabona ko umutekano wabo utari ukwiye rero mu Burundi nta mutekano hari bareke abantu bose afite ibintu cy'ibyumvire bicye mwirekana
ego mwe
nabasaba hanyuma ikindi kibazo na dutagira gatatu nagomba nyine ndabasabe nyuma turiko turaraba mu buryo nta mutekano hano menetse no kuri yaragiye ku mwanzuro ari isa n'ubu ntawe uzirengeje niyo mwaba akanyeza avuze yuko yaba yarigiriye ahantu adasezeye ibyo ku ibyo ntibibaho
ego reka
reka reka reka reka reka reka
Eric nibaza ko wari wa telefonye mu kanya niko nibaza wari wa telefonye kandi umengo waje ibibazo bimwe ariko reka duhe akanya fasoni bagiricho bakivuze ko bavuze ku bibazo mushikirije ariko twosaba batwumviriza ko cyane cyane bahamagara ko watoza barahamagara kabiri ko haba hariho abandi bantu b'abarundi n'abandi bose bakurikirana ikiganiro bipfuza gushikiriza ivyiyumviro vyabo reka duhe ijambo Madame Menedor nibaruta nawe nyine agira ico avuze naho nibaza ko Eric mwari mwamaze guhamagara
igari kavuga nawe nyine nimba akomeye neza nimba adugeye nimba ari mu gihugu nibi igari kavuga atari bimwe byo kwirabuza ikintu cera arabona yuko ata Burundi kosaba Burundi bwo kwemera ngo inteko abantu amajana abiri baje gucunga igice Burundi bivuga nti abo bantu basaba izo nteko n'abantu n'akagaye bagaye guca Burundi n'agasuzuguru mbega abantu amajana abiri mbega nk'uwovuga ati honyine baje abo sibaraje mbega bocungira bangana gute nk'uwo kubaza nta n'umutumba umwe bashobora gucungera abantu bake cyane nayo nataka intu boza gufasha kandi nta n'igikenewe yuko bafasha kuko natwe ab'iwacu bariko barafasha kandi kugira ngo ufashe ikintu turabizi nimba kubisabwa bemerewe yo guca Burundi tuba turavuze kiti turafite ikibazo turafite ingorane reka tuzane inteko amajana abiri nimba bavuga yuko haza abantu amajana abiri badashika n'ibihumbi na mirongo umunani byo ngira ngo abo bafite ingorane babara abantu amajana abiri nyene akacafata umwe agafata inteko yiwe ikacimucuruza twe tubwa marundi kandi tuti nahe kutuzana mu ibyo bintu nahe kudukinira ko politiki niba reke twiyubake niba reke tumwe twikundanire ibice 52% kw'ijana cy'abarundi kandi n'abantu benshi cyane atari bugufi nakisha ni kuvuga iki ndasubiramo na mugenzi naho leta y'u Burundi ejo yovuga iti turafashe ingingo yuko tuzana abo bantu reka wamenyeshe makuru ntaje twokwemera batatu bishe kuko abo bantu turaduha amabaciye turaduze bakora kibyiza tweze nitwe tubyare twe tuzi igice cy'umwana ngene kimeze nitwe tuzi iyo umugabo ari karangara twe tuzi iyo umugabo ari karapfa yangara ngene tumeregwa nawe nitwe tuzi iyo apfunzwe ngene tugemura ingwane tugira ni ukuvuga rero ibyo bintu nifashe na bukebuke n'abanyepolitike bagomba kugendera ku bandi abantu bo gukina politike gukina politike tugukora ibitari ibyo ugira politike ugira karenduriye nziza ukagira imigambi ugira porogaramu bimwe nk'ubu ubunyi bageze mu 2019 bacye bagahaje bati nimudutore CNDD-FDD yarakoze nari nacyo ndavuze yuko CNDD-FDD dushyigikiye ubutegetsi kuko nta nubwo natoye babyumva bimenyeye kandi rero nta nubwo nzotora mugabo si ukuvuga yuko utsinzwe ucuvuga yuko ibintu biri kugenda nawe ahubwo uvuga uti nahiganywe natinze ko yansinze rero reka dukorane reka dushacanye reka mbere nkore kumusunda kugira ngo nzomusunze amajwi ariko bagira ibintu atandabire yuko iyo senzi bari twaranga izo babirirako izo babako imyaka n'imyaka itabavuye
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Dorian muri neza
mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro
ndafise icyumviro noterera kurirya nko kurirya myerekano yaje yabaye
yego
abo bavuga ko atarabashigikiye ubutegetsi nukuri ni abakenyera rugamba bari muri rya myerekano gusa menga bari bababujije kwambara impuzu z'umugambwe kuko nta wundi muntu ariko arabona ibiba mu Burundi yashobora ari umubyeyi abona ibiba ingene ababyeyi bahekurwa nubwo atacoburabura mugenza ariko aracika amaboko ubibona uragira agahinda uwo mupfasoni rero numva avuga ko mu Burundi ari amahoro nukuri sinumva n'ukuntu namuvuga kuko ibihari biteye agahinda cyane ababyeyi barikorera amaboko ba umwana wawe baramutwara ubona bamukuye muhira ntaco yagirwa nta nakimwe yagirizwa ukaburi iherere ryiwe uwo muntu rero avuga ko hari amahoro ngirara yafise wewe ariko uwo bimaze gusikira wewe arabona ko ata mahoro ahari ibyo myerekano nayo ni iy'umugambwe uri ku butegetsi n'iy'abakenyerarugamba nta wundi muntu yoshobora kuvuga ko atabwicanyi buhari abona ibyirirwa biraba mu gihugu murakoze
Doriane reka duhe ijambo madame Louise Mbonimpa agire icyo avuze mu munota umwe nashaka madame Louise Mbonimpa madame Menedoni barutana madame Pascazi mugire icyo muvuze kuri icyo cyumviro gishikirijwe na Doriane ariko gitomano basaba ko mwumpa umunota umwe mu nyishu muhava mumpa reka dutangure kuri madame Louise Mbonimpa
yego icyo madame Doriane ashikirije ntawe nta utobabara ari umubyeyi abonye umuntu ariko arapfa mugabo nagira mbaze madame Doriane ndamwishure nk'umubaza igipolisi cy'u Burundi gifise abapolisi barenga 2200 ne kubaho mu menyesha makuru none abo bapolisi amajana 228 muri babandi biwacu 2200 madame Doriane avuga ati tuguma twicwa womenga icyo gipolisi kije kizoba kije kuzibira ababica mbega ko tuzi ko igipolisi ari cya twese kandi cyavanzwe umufashoni Doriane n'ukuri avuga gute ko yobura n'umuntu n'umwe nimba yo bari mu bwoko bucanke buriya buri ko buricwa igipolisi turazi ko cyavanzwe igisirikare kiravangwa ibyahikiye mu Burundi n'ukuri nta murundi kazi n'umurundi atabizi none madame Doriane nagira ndamusabe n'umubyeyi nkabuwundi sinzopfa nezerewe mbonye umurundi aha yaricwa umurundi aha yaricirwa umwana mugabo nyakubaha mumenyesha makuru hakaba hari umwana w'umurundi atunze grenade atari umupolisi atari umusoda kugira ngo agende guhungabanya umutekano nejo bundi agafatwa ntazovuge ngo umwana wanje bamutwaye ngo canke kunuko
reka tumuhe ijambo
kiriza nizeye ko ego
reka ndabuhe ijambo madame Menedor niba ruta umunota umwe kugira ngo na madame Pascazi Minani agire icavuze kuri ico cimviro eka kuri ya makenga madame Minedor
cyemvuga nti nimba hari umubyeyi baba batwaye umwana wiwe cyane inshuti yiwe ukuri ibyo novuga yuko birababaza cyane mugabo mvuga nti ariko natwe turabe imbere y'urwaruka rwacu kuko hari urwaruka rwinshi ndarukunda cyane kuko nanjye intandukanye nabwo hari urwaruka rwinshi ruhendwa ashaka kukubwira uri umunyeshuri aho gufasha kugura amakaye n'amakaramu aho gufasha kugura kiratu ukomeye kugira ngo uje kwishura
akanya katujanye
kugira ngo nusunge grenade uje kwica uje gutera polisi ari
anje
uwo mufashe kubera mu kwica nyereka tera grenade ibyo onye urumva amugutwara umwana wabira abaje mukabona we aba yarikaragira makosa
bya mbuga madame Pascazi minani
mwereke icyo n'ikibiba he kuja mu bitari byo
Pascazi minani amasegonda 20 namwe kuri ico kuri makenga ya madame Doriana munyarutse akanya karagi
yumva kandi birababaje kumva ko hari abajene baba batwarwa ntibagaruke gusa gice cyo numusaba nuko yo kwegera iryo shiri hamwe ry'abakenyezi ryavutse namba ari umu
ndabona akanya kariko karatujana madame Pascazi minani nashaka kubashimira ndabashimiye cyane rwose madame Pascazi minani ndabashimiye madame Menedor nibaruta madame Louise Bonimpana ndabashimiye cyane rwose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mutubwire ukuntu imyerekano yagenze ejo ku munsi wa gatandatu turashimiye engineer yadufashe mu higa bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na mugenzi wa Chairo yadufashe kwegeranya ikiganiro murakoze mungira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.